urumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi. Muri kumwe nange Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radio yanyu. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rurimo gukora iperereza ku bantu 10 rwataye muri yombi kubera ko bakubise bunyamaswa umunyeshuri w'imyaka 19 w'umurundi wiga mu mujyi wa Kigali.
Umwaru kirangiye nibwo haciye akana inyuma kavuye mu kindi gipangu wa muhunga hari arakumva acabwira akana kamutabariza akana gashaka amagara mama wiwe nibwo mama we yaciye adashasanga umuntu yaboreye muri rafa.
Uwo ni James Hakuzimana, umwe mu bantu babashije kumugeraho ayo makuru akimara kumenyekana. Abantu 25 bahitanywe n'impanuka y'ubwato mu ruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zirwanira ubutegetsi muri Libya ejo kuwa gatatu zasubiye mu biganiro mu gihugu cya Maroc. Naho abayobyamato b'Abanyasomaliya bafashe bugwate ubwato bwo kuroba bw'Ubushinwa mu nyanja y'Abahinde basaba miliyoni 10 z'amadolari kugira ngo baburekure. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mube hafi ya radio yanyu. Ibiganiro byacu tujye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu batari munsi ya 25 barapfuye nyuma y'uko ubwato bwari bupakiye abantu bwiyubitse mu ruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagati. Fide Niyongabo arakomeza.
Iyo mpanuka yabaye kuri uyu wa kabiri ku ruzi Fini ruri mu gice cyo hagati mu gihugu. Abo bahasize ubuzima harimo abana, abandi batari bakirengero ryabo rikaba ritazwi. Byatangajwe n'abategetsi hamwe n'ababa mu gice iyo sanganya ryabereyemwo. Ubwato bwagize isanganya buvugwa ko bwari butwaye abantu barenga 100 inyuma yuko buvuye mu gisagara ca Inongo kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Bwazamye butaragira kure yaho bwari buvuye ku ruzi Fimi. Igikorwa cyo kurondera abo irengero ritazwi cyari ko kiraba amasaha make y'inyuma y'iryo sanganya kuri uyu wa kabiri. Ni mu gihe hari impungenge ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kuba kiri hejuru kurushiriza. Ubwato bwagize isanganya bwari bwuzuye ibicuruzwa nk'uko byatangajwe na Alex Mumba aba mu karere ryabereyemwo. Yavuze ko bigoye gutanga igitigiri cy'ukuri cy'abahasize ubuzima kubera ubwo bwato bwarimo abantu benshi cyane.
ONU iravuga ko serwakira yiswe Kido yahitanye abantu batari munsi ya 45 muri Mozambique igakomeretsa abandi 100 mu gihe amazu arenga 35,000 yangiritse. Fide Niyongabo aduhe ibindi kuri iyi nkuru.
Hari nyuma yuko ico gihuhusi giciye muri ico gihugu ku munsi w'Imana cateje imiyaga yari ifise umuvuduko ugera ku birometero 260 ku isaha ibiciye bigacika cane cane mu ntara za Cabo Delgado na Nampula mu buraruko bwa Mozambique. Ibiro vyishirahamwe ONU bikurikirana ibikorwa vyo gutabara vyatangaje ko vyasohoye miliyoni 4 z'amadolari y'imfashanyo yihutigwa igenda gufasha abantu bagera ku 181 basinzikajwe n'igihuhusi Chido. Imigwi y'abajeje gutabara vyihutigwa ariko bakora kugira bafashe imiryango y'abantu bavuye mu vyabo ariko kandi bihweza urugero rw'ivyononekaye. Ibibanza bitari bike vyakiye abantu bavuye mu vyabo imbere yaho kubera ingwano ibandanya muri Mozambique barasinzikaye bikomeye cyane. Abakozi bajejwe gutanga ifashanyo bavuga ko ivyoshimikirwa ko kurusha ibindi muri iki gihe ari bifungurwa, amazi, isuku, uburaro n'ibindi bikenewe kugira bifashe abasinzikaye kogorora.
Abayobyamato b'Abanyasomaliya mu mazi y'inyanja y'Abahinde ejo bafashe ubwato bwo kuroba bw'Ubushinwa basaba ingwate ya miliyoni 10 z'amadolari kugira ngo baburekure. Inkuru mugezweho na Fide Niyongabo.
Ubwo bwato bwo kuroba bw'isosiyete y'Ubushinwa bwanyurujwe n'inkozi z'ikibi bwajanywe mu gice cy'umuntara ya Puntland citwa Safun. Amasanamu y'abari muri ubwo bwato 18 bakikujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho yaraherekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubwato bw'ingwano bwo mu bihugu byo mu makungu bubandanya utwigoro twabwo twa kubahiriza umutekano mu mazi yo muri ako karere. Yamara naho ibikorwa byo kunyuruza ubwato by'inkozi z'ikibi zikorera mu mazi y'ibahari y'Abahindi byagabanutse kuva mu mwaka w'2011 aho byari vyimonogoje ibiherutse kuba vyasubiye kwerekana ibibazo vy'umutekano biri mu mazi ari ku nkengera za Somalia.
Impande zirwanira ubutegetsi muri Libya hejo zasubiye mu biganiro mu gihugu cya Maroc kugira ngo igihugu cyabo kitongera kugwa mu kajagari. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
abaserukira impande zigwanira ubutegetsi muri Libya kuri uyu wa gatatu basubiye mu biganiro muri Maroc mu ntumbero yo gutorera inyishi ibibazo bya politike bibatandukanya hamwe no gutuma igihugu kidasubira mu kajagari. Ibiganiro hagati y'izo mpande biriko bibera mu gisagara cha Bouznika hafi y'umugwa mukuru wa Maroc Rabat, vyari hagati y'abagize urwego nshingamateka ruzwi ku izina rya High Council of State rukorera ku mugwa mukuru Tripoli mu burengero bw'igihugu no guhitwa House of Representatives rukorera mu gisagara cha Benghazi mu buseruko bw'igihugu. Mwijambo yashikirije mu kugurura ibiganiro hagati y'abaserukira izo nzego zibiri, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Maroc Nasser Bourita yasavye abitavye ibiganiro gukorera hamwe mu ntumbero yo kubungabunga amahoro muri Libya no gutegura amatora yemewe. Yatangaje ko inama mpuzamakungu n'izo mu karere kuvyerekeye ikibazo ca Libya bitazosubirira ibiganiro hagati y'abanyalibya ubwabo. Umugambi wa politiki ugenewe guhagarika indyane zimaze imyaka itari mike hagati y'inzego zigwanira ubutegetsi muri Libya bikaba vyarahagaze kuva amatora yarategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2021 atabaye.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanya ibijwi rya Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube, adresse ni VOA Radio Yacu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rurimo gukora iperereza ku bantu 10 rwataye muri yombi kubera ko bakubise bunyamaswa umusore w'imyaka 19 w'umurundi mu mujyi wa Kigali. Inkuru irambuye na Thierry Ndayishimiye i Kigali.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu masaha ya saa 4 nibwo ijwi rya Amerika ryishikiye ku bitaro bya Masaka biherereye mu karere ka Kicukiro mu gisagara cha Kigali, aho uwo musore habera umugabo Dive afise imyaka 19 ariko aravurirwa. Bitewe n'uko bitari byemewe kumuvugisha canke kugira amafoto afatwa, nabashije kubona uko ubuzima bwa habera umugabo bumerewe ndetse n'uko ariko aritabwaho n'abaganga. Igihe twahagera twahuriye n'abajeje umutekano mu gipolisi ndetse na RIB baje kuraba uko ubuzima bwa Dive bwifashe bitewe n'ihohoterwa yakorewe. Nkuko twabyiboneye, uwo musore habera umugabo afise ibikomere ku mubiri wose, yagiye akubitwa mu bihe bitandukanye nkuko umwe mu bamushikiriye akimara kumenyekana ubwo bwizi bwa nabi yabitwiganiye. Urabye mu mugongo wiwe biboneka ko yakubiswe ibyuma, ku maboko naho aho bamuboshe imbere yuko bamukubita hari ibikomere. Naho ku gice cy'inyuma cyo mu kiyunguyungu no hepfo gato yarakubaguye cyane, kuko biboneka ko hose afutse n'amapasuma ndetse akaba atabasha no kwicara ku buryo ajyama yubitsinda gusa. James Hakuzimana ni umwe mu bantu babashije kumushikira ayo makuru akimara kumenyekana ndetse namufasha kuba yagezwa ku bitaro. Nk'uko amakuru twamenye abitubwira, uwo munyeshuri mu Burundi yarasanzwe yiga ku ishure rya Saint Joseph Le Travailleur mu gisagara cha Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye. Ayo makuru akaba avuga ko uyu musore yaje gutogwa na mugenzi we baho bigana kera amujana hitwa Kanombe mu karere ka Kicukiro, aho bararanyeyo akaba ari naho yakubitiwe. Uyu musore akaba yarasanzwe atuye mu Gatsata mu karere ka Gasabo. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, Hakuzimana yaduhaye amakuru y'uko uwo mwana yakubaguwe nabo bari bararanye mu nzi imwe mu ijoro ryo kuwa mbere gushika ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2024.
Hari undi mwana yaje kumutora na amutora ngo baje gusura bagenziwe, baca basanga abo bagenziwe ngo bagire bimuke mu iryo joro bari mu kari ari umunsi basanzwe bo bate. Uwo mugenzi waca amusaba ko borara kugira abafasha abo bagenziwe kwimuka, ngo niko hageze mu ijoro ngo habura ngo laptop na telefoni, ariko baca babona ko yoba itwawe n'uwo kubera batari bamenyeranye. Niko guca rero umwana yabwiye ati none je ko ntamenyereye ko ntasohotse ko twari ko nashitse aha koni gende nki kipango laptop se no itwara nkayimira iyo telefone no yimira bacamusha muri lavabo bamuha amaboko ahamahahera mu nkokora bamubohana na hanyene afatira ibiganza bari bamushana babiri n'ubu hari ibikomere bye baca bamubika muri lavabo baza buri gitondo bakubita amasaha bashakiye bakubita buguru bakubita kugeza igihe umwana amera uko yarambye. Ariko ndereka tukiri ku isaha kuko ubu birakunda gahaguruka akagenda afagifatikije kukano atajya na muntu azahara ahubwo n'Imana yamukinje gusa yavuze kubera hari muri lavabo hari ukundi agira agafunguza amazi umunwa kubera yarabushe akanywesha amazi umunwa akongera agafungisha umunwa amazi niyo yamutunze.
Hakuzimana yanatubwiye uko uyu munyeshuri habera umugabo yafashwe bunyamaswa yatabawe n'ababanye nyuma y'imisi umunani abo basore batabaka mu burezi gufa bamusanze aho bamuzirikiye.
Rero icumweru kirangiye nibwo haciye akana inyuma kavuye mu kindi gipango wa muhunga hari arakumva acabwira ni akana kamutabarize kana gashaka amagara mama wiwe nibwo mama we yaciye adashasanga umuntu yaboreye muri rafa. Bacho wa makara wa mutekano wana wanye ronde bumwuga bashika bahungu bamukubita ari bo bakiri ariko bahungu bamaze kubona ko yabira kumengwa cyuri rupango barasimbuka rero niko guca bahamagara police ya Nyarugunga ikiraza bacho bamujana kuri centre de santé bako batabishura bacho bamujana i Kanombe rero umwana agwariye imasaka.
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uko ubutungane bwo mu Rwanda haburiko buratunganiriza habera umugabo Dive kugira ngo abakoze ibyo bafatwe bahanwe. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Murangira Thierry yabwiye Ijwi ry'Amerika ko batanguye iperereza kugira ngo hamenyekane ababikoze bose bafatwe bahanwe. Abicishije mu butumwa bugufi yatwandikiye yatubwiye ko hari amakuru badashobora gutangaza mu gihe hagikorwa iperereza. Yagize ati iki kibazo kiracakorerwa iperereza kugeza ubu nacho twobitangaza ko kuko byo bangamira iperereza. Naho mu itangazo urwego rw'igipolisi cy'u Rwanda hagwashize kuri X yahoze yitwa Twitter rivuga ko bafadikanije na RIB abakekwaho icaha bagera ku 10 bamaze gufatwa bakaba bafungiwe kuri station ya polisi ya Nyarugunga abandi bafatanije nabo bakaba bakirimo kurondegwa bashikiriza ubutungane. Bijanye n'icateye kuborezi gufa uwo munyeshuri ndetse n'ibihano bizohabwa ababikoze nta muntu yabashije kugira ico dusigurira kandi n'inzego zishinzwe amaperereza hazirinze kugira ico zivuga. Naho kugeza ubu nkuko twavyiboneye uwakorewe ubwo bugizi bwa nabi abasha guhaguruka akijana mu bwiherero ico adashobora no kwicara kukaho yicarira hababajwe cane. Ababyeyi b'uwo mwana bose bakaba baba mu Burundi bakaba bari kubagerageza uko boshikira uyo mwana nkuko bamwegereye babitwiganiye. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Turacyari Kigali mu Rwanda. Ejo kwa gatatu umucamanza mu rukiko rukuru yumvise ibiganiro by'amajwi ya bamwe mu bayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Ni ibiganiro ubushinjacyaha buvuga ko bibumbatiye imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi bitanyuze mu ntambara. Eric Bagirubusa yari mu cyumba cy'urukiko akurikira ibyo biganiro.
Ikiganiro kukindi umushinjacyaha yifashishije mudasobwa yari imbere ye yagiye abisimburanya abyumvisha urukiko rukuru n'abandi bakurikiranaga urubanza. N'ibiganiro byabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga abaregwa bagize mu bihe bitandukanye ku ngamba n'amayeri byakoreshwa mu gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bidasabye imbaraga z'imbunda. Ubushinjacyaha bubarega ko byose babikesha amahugurwa bakoze mu rurimi rw'icyongereza ku gitabo Blueprint for Revolution cy'umunyaserbia Sirja Popovic kivuga uburyo bwo guhirika ubutegetsi hatitabajwe imbaraga. Muri ayo majwi humvikanamo cyane Sylvain Sibomana udahakana ko ayo mahugurwa yitabiriye. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko ari we wafashe iya mbere mu kwitabira ayo mahugurwa mu cyongereza yarangiza akayashishikariza na bagenzi be. Buvuga ko habagaho amatsinda yo kugenda bibukiranya uko ayo mahugurwa yabaga yagenze n'uko bagombaga kuzayashyira mu bikorwa. Sibomana yumvikana avuga ko hagombaga gukoreshwa ibikorwa bitica amategeko ariko binagaragariza abategetsi ko hari ikintu kiri kuba nko kugaragaza ko abaturage batishimye banga gushyigikira ubutegetsi bw'igitugu. Mu byo yumvikanamo avuga ko hagombaga gukoreshwa amayeri agamije gushyira abategetsi mu gihirahiro bamara gucika intege abategetsi bakaba baratsinzwe. Bumvikana bavuga ko ibyagombaga gukorwa byagombaga no gushingira ku hantu bikorerwa kuko ibyakorerwa mu gihugu runaka bitakorerwa mu kindi bitewe n'imiterere ya buri hantu. Mu ntego bumvikanisha bari bafite ku isonga bagombaga kumara ubwoba ababuterwa n'ababutera mu cyiswe operasiyo shira ubwoba udahungiye twugahungeta no kungereza bagombaga kwitabwaho mu kubamara ubwoba. Bavugamo abakora ubucuruzi butemewe bazwi nk'abazunguzayi. Mu kiganiro gifata hafi isaha n'igice abaregwa bumvikanisha ko impamvu yo guhitamo abazunguzayi ubutegetsi bubafata nk'umwanda bakavuga ko mu kubanyuraho byari koroha. Mu byo bagombaga gushyira imbere harimo kumvikanisha ko abaturage barambiwe imisoro barambiwe gukubitwa gushimutwa kuburirwa irengero n'ibindi. naho ku buryo bagombaga kubikoramo kwandika inyandiko zitagira uwo zitirirwa zizwi nka taragiti zigakwirakwizwa hirya no hino mu gihugu bifashishije abamotari. Hari hateganijwe kandi kuzakoresha abantu bo hanze y'igihugu bagahimba indirimbo zikurura amaranga mutima y'abazunguzayi, hakazana baho kujya bambara imyenda isa yo mu ibara ry'icyatsi kibisi bagambiriye guteza urwikekwe mu bategetsi banabagaragariza ko babarambiwe mu gihugu hose. Muri ibyo biganiro byo mu majwi bumvikanamo ko bari bagamije guha gasopo abategetsi bakamenya ko ibikorwa byo kubamagana biriho bagatangira kugenda bikandagira. Bavuga ko bari bafite intego yo gushyira umuturage imbere ariko bakibaza uburyo bazatandukana intero yabo n'igishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi igira iti umuturage ku isonga. Bwumvikanisha ko ubutegetsi bwambuye uburenganzira umuturage ku butaka bwe gakondo kandi ko leta idashyira umuturage imbere yagombye kuvaho. Ubushinjacyaha buvuga ko iri tsinda ryahugurwaga n'abanyamahanga bazwi ku mazina ya Sandra na Anna, abafasha ayo mahugurwa bumvikanisha ko hari hateganijwe uburyo bwo kuzasubiza imitungo gakondo bayambuwe mu gihe ubutegetsi bita ubw'igitugu bwari kuba bumaze guhirima. Ubushinjacyaha buvuga ko ayo majwi bufite nk'ibimenyetso yafatwaga n'uwitwa Boniface Nzaramba arangije ayashyikiriza inzego z'umutekano nyuma yo kumva ko ibyo we na bagenzi be barimo byamuteye impungenge. Uretse amajwi ubushinjacyaha bwavuga ko bufite muri dosiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, urukiko rwemeje ko harandi majwi agera ku 10 bwongeye muri dosiye. Abaregwa basabye umwanya wo kuzabanza kuyumva bari kumwe n'ababunganira mu mategeko kugira ngo bazabashe kuyireguraho. Abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi ry'umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda nibo barebwa n'ibiganiro bikubiye muri aya majwi. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana we ntahagaragara muri ayo majwi n'amahugurwa bagenzi be baregwa. Aregwa ko rumwe mu banyamakuru bifashishije mu gukwirakwiza amatwara yo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibikorwa byose ubushinjacyaha bukomeza kubyegeka kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza nka nkingi ya mwamba wahurizaga hamwe abayoboke be mu migambi bwitamo ibisha yo gushaka guhirika Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku butegetsi. Ingingo Madamu Ingabire Victoire ahakana yivuye inyuma akavuga ko yahimbwe mu mugambi wo kuremereza ibirego by'ubushinjacyaha. Urubanza rukazakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Umuryango mpuzamahanga ONU ni sosiyete y'ubucuruzi y'Inyamerika Microsoft ikora mu by'ubuhanga bwa none na leta ya Kenya baheruka gutangiza ikigo kigiye kuzajya giha amahugurwa y'ubuhanga bwa none n'ibijyanye n'ubwenge bukorano abategetsi n'abakozi ba za leta zitandukanye zo muri Afrika. Inkuru ya Mohamed Yusuf uri i Nairobi muri Kenya n'Ijwi rya Amerika murayumva Ijwi rya Diane Ninazwe.
Intumbero y'iki kigo no gushigikira igisata cy'ubuhinga bwa none ku mugabane wa Afrika no gutuma umunyagihugu ahabwa serivisi nziza zijanye n'ibihe isigezemwo. Ico kigo kiri Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya igihe abategetsi batandukanye bacugurura bavuze ko biteze ko kizoha ubumenyi abakozi b'amareta yo muri Afrika bagera ku 100,000 gutyo nabo bagashobora guteza imbere ubuhinga bwa none intwari ibereye n'iterambere kuri uwo mugabane bice mu buhinga bujanye nibihe sigezemwo. Ahuna Ezikonwa atwara ishami rya ONU rijeje iterambere ku isi PNUD mu mfunyapfunyo ku mugabane wa Afrika yavuze ko umenyi mu by'ubuhinga bwa none kuri aba bakozi bizotuma Afrika itera imbere cyane cyane mu by'ubuhinga bwa none.
An inclusive public sector digital
iyo ibisata bya leta biteye imbere biciye mu buhinga bugezweho bituma amaleta yoroherwa haba mu itunganywa ryiza ry'abakozi n'akazi kabo. Bituma kandi imigambi itandukanye irangurwa neza.
Policy making and implementation.
President wa Kenya William Ruto nawe avuga ko muri Kenya ama service ya leta aharugwa mu 2020 ashobora gutangwa hifashishije ubuhinga bwa none. Ruto ashimangira ko kuba ibisata bitandukanye bisigaye vyikora ku buhinga bwa none vyatumye akazi ka leta koroha. Yiteze byinshi ku kigo gishasha.
This will help us streamline public service delivery.
Bizatuma haba umuco mwitangwa ry'amaserivisi atandukanye ya leta. Bizagabanya ruswa, bitume uburyo bwinjira muri leta bumenyekana. Ibyiza uyu mugambi uzazanira abanyagihugu biciye mu kubona serivisi za leta byoroshye, byerekana akamaro k'ubuhanga bugezweho.
transformation.
Bamwe mu bahinga mu by'intwaro nziza bemeza ko gutanga ama service hifashishijwe uhinga bwa none byatumye abanyagihugu bizera imikorere ya leta ubuzi bugakorwa byihuse mu muco kandi atamanyanga. Naho biruko ariko aba bahinga nyene baragwa bakagaruka bavuga ko uhinga bwa none bukibangamiwe n'ibitari bike ku mugabane wa Afrika. Zimwe mu ntambami badondagura zirimo ikibazo cha internet ikwiye n'umuyaga nkuba. Ibibazo rimwe na rimwe kubgwa bahinga bituma bimwe mu bihugu vya Afrika n'igihe biba vyahurumbiye uhinga bwa none biba ngombwa ko vyikora kubga kera burimo ugukoresha impapuro. Ikindi hari n'abakozi badafise ubumenyi mu vyo gukoresha ama machine nyabwonko bigatuma akazi bakora kitonda gusumba uko bogakora bakoresheje uhinga bwa none. Michael Nitegeka atwara ubukigo co muri Uganda citwa Refactory. Iki kigo gitegurira abakiri bato gupigana ku masoko mpuzamakungu bifashishije uhinga bwa none. Nitegeka agahanura abategetsi bo muri Afrika guhimiriza bibaye ngombwa bagategeka abakozi babo guhurumbira ubuhinga bwa none.
So leadership has to be extremely firm on knowing how they want to use this technology.
Abategetsi bagomba gushyiraho umuhate bakamenya uko bifuza ko ikoranabuhanga rishya rikoreshwa mu buryo bukwiriye kugira ngo bamenye ko abakozi babo barikoresha neza. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo rigere muri serivisi zose kugira ngo abaturage barimenyere. Abakozi barikoresha nabo bakagishwa inama muri gahunda zose zirishyiraho kugira ngo barifate nk'iryabo. Bitabaye uko nta musaruro byatanga kandi bimaze kubaho tumaze kubibona.
Abahinga mu by'ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano bemeza ko iyo bukoreshejwe neza bushobora guteza imbere abanyagihugu bo muri Afrika n'ikibano cabo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika yatangiye kubagezaho inkuru z'uruhererekane zijyanye no kumenya no kwitondera inkuru z'ibinyoma zishobora kuyobya no guteza amakuba. Turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu mujyi wa Goma, itsinda ry'abanyamakuru b'Abanyekongo ririmo kurwanya ikwirakwira ry'amakuru y'impuha ku buvuzi rishobora kugira ingaruka mbi cyane. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika, turayigezwaho na Temistokere Mutijima uri mu Rwanda.
Aba banyamakuru bakorera Goma barimo kurwanya isakara ry'amakuru y'impuha ku ntambara n'indwara. Mu karere kazajwe n'intambara n'ingorane mu by'ubuvuzi, abanyamakuru biyemeje kugenzura ukuri kw'amakuru mu gitangazamakuru Ereza Fact. Bararwanya impuha nk'ikinyoma kivuga ko indwara ya Mpox yahoze yitwa Monkeypox itabaho ko ari ubuheri busanzwe. Aline Katariko avuga ko ako kazi kabo ari ingenzi ku buzima rusange no mu kubaka icyizere.
Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui circulent sur la Mpox, que comme quoi, par exemple,
hari impuha zivugwa ku bushita bw'inkende, urugero ku rukingo rugamije kurimbura Abanyekongo. Twatangiye kubona kagize impuha ziteje kuko zishobora kwangiza abaturage bose zikanatuma indwara idacika.
La maladie en est la question ne soit pas éradiquée.
Kuva mu 2021, abanyamakuru 25 ba Ereza Fact barimo na Joeli Arimasi Kitambara bakomeje gukangurira abantu kumenya kaga amakuru y'impuhateza.
Mu kugenzura ukuri hari amagambo y'ingenzi dushyiramo, hanyuma igihe cyose hari inyandiko ijirimo ayo magambo tugahita tubona kubimenyesha kubitangazamakuru byose bireba. Iyo bumva babikeneye bashyiraho ushinzwe kugenzura ukuri kw'amakuru agatangira gukorana n'ikigo kirebwa n'iki kibazo.
Inkuru za Eleza Fact zitangarizwa ku muyoboro wa interineti w'iki gitangazamakuru, zigasangizwa abantu ku mbuga nkoranyambaga ndetse zigatangazwa ku maradiyo yo mu gihugu ngo zibashe kugera ku batabasha kubona interineti. Amakuru menshi y'impuha abavuga ku migambi mibisha mu by'ubuvuzi nk'uko bimeze kuyerekeye icyorezo cya Mpox. Umunyamakuru Jori Nikazimoto yakoze inkuru ku mpuha zivugwa ku ndwara ya COVID-19 inyuzwa kuri iki gitangazamakuru.
Kinshasa, la ville où j'habite, I Kinshasa umujyi mbamo nasanze muri rusange hari uguseta ibirenge ku ruhande rw'icyiciro cy'abaturage kukuba bakwinjira mu rugamba rwo kurwanya COVID-19 kuko batemera ko iyo ndwara ibaho. Benshi mu baturage bashidikanya n'abo mu nkengero z'umujyi.
Daniel Makeke, umunonosozi w'inkuru, avuga ko uyu muhate ari ingenzi cyane mu kurwanya amakuru y'impuha.
Amaradiyo ashikiriza inkuru zikangurira abanyagihugu kumenya ububi bw'izi ndwara z'ibiza, uko bazivuza, ukuri ku buvuzi bwazo, mbere n'inkomoko ya monkeypox n'ibindi. Gutyo dushobora gushika no kuri babandi. Ubuhinga bwa none bugezwe ko budashikira, bariko bafashwa n'umusaruro w'akazi k'igenzura turiko dukora.
Uyu Makeke avuga ko umuhate w'umushinga Eleza Fact ufasha mu gukumira ikwirakwira ry'amakuru y'ibinyoma rishobora kugira ingaruka mbi.
Nshuti mwese, mwakoze kudutega amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha n'uwashyize hamwe amajwi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza mwese amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.
I pray that Lord my soul.